Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanye kwashikiza ibiganiro bya byo mu Kinyarwanda muri beneza nshuti mwitse turi kumwe kuri umunsi wa Mungu itariki 27 ukwezi 8 mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Monikije.
Haravuga amasangaranye rimwe na rimwe aturuka kubera ibarabara tutagiramo amadoda haraho bishika ugasanga ba ntibabonye imodoka kubera imodoka nayo ikiva yarunguye kisika ikubita umunyagihugu.
Uyo ni umwe mu banyagihugu mu Rukeco mu ntara ya Ngozi bidogera ukuntu umuvuduko w'imodoka wama wahitanye ubuzima bw'abanyagihugu. Iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye inama y'abashikiranganji bajejwe umuryango w'ibihugu byayo mu karere ka Afurika mu waseruko turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Kumusi wakatanu hala kuranye inama shikira nganji umuryango wa Afrika ubuseruko mu byashikirijwe harimo guhimiriza ibihugu bitandukanye gutanga kugihe intererano yavyo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha muri Tanzania.
Inama y'abashikira nganji bajejwe ibibazo vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu bihugu bitandukanye bigize uwo muryango ahanini yarigizwe no kwemeza ivyegeranyo bitandukanye. Ikibazo cagarutswe ko ahanini nikijanye n'isoko rusangi aho vyabonetse ko acibonekeza inzitizi zitari nke zibuza abanyagihugu kwishira no kwizana muri uwo muryango. Bavuze ko ivyo bitumwa ahanini n'ibihugu usanga ku mipaka yavyo bitoroshe kwajabuka abadandaza bacakwa ibiturire ibihugu bigesa ama visa yo kuhakorera canke kuhaba n'ibindi. Aho abo bashikiranganje basavye ko inzego zibishinzwe zo bikura mu nzira kugira ngo umunyagihugu wo mu gihugu kimwe ashobore gutembera yongera kore ashore ibidandazwa canke aje kubirangura aho yifuza mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko. Ikibazo kijanye n'intererano zitangwa n'ivyo bihugu mu muryango wa Afrika y'ubuseruko nicasigaye inyuma. Abo bashikiranganje co kimwe n'abahinga batandukanye bari kumwe nabo babona ko muri uyu mwaka watanguye mu kwezi kwa gatandatu guheze ukazohera mu mwaka w'ibihumbi 2018 intererano z'ibihugu zikwiye kuboneka kare kugira ngo ntizitebye ibikorwa bitandukanye. Aho ni mu gihe mu mwaka uheze ibihugu nka byose byatanze intererano yabyo kiretse Burundi bamenyesheje ko hari migambi yihuta ibwirizwa kurangurwa imbere y'uko uno mwaka w'ibihumbi 2017 uhera aricyo gituma biyemeje kuba abavugizi bo muryango wa yase mu bihugu byabo kugira ngo izo ntererano ziboneke ku gihe. Iyo nama yasabye kandi ko inama nshingamateka igira kane y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yabwirizwa kuba iri kwirakora kuva itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu guheze yotangura ibikorwa. Ariko aha bavuze ko hakiri inzitizi kuko hari ibihugu bibiri bitararangiza gutora abashingamateka bashasha babiserukira. Ivyo navyo ni Kenya hamwe n'igihugu gishasha ca Sudani y'Epfo muri uwo muryango. Nawe biruko utwara iyo nama shikiranganji arahumuriza ko gushika ubu atakinini kiracerebwa. Honorable Alhaj Kirunda Kivejinja asanzure cegera ca kabiri c'umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'Ubuganda yavuze ko amaze kuvugana n'ababijejwe muri ivyo bihugu bibiri bisigaye bakamwemerera ko vuba cane bizorungika abashingamateka babiserukira. Iyi ni ingingo yafashwe nuko agiye gushingwa umugwi w'abahinga bazokwandika ibwirizwa shingiro rimwe rigenga ivyo bihugu byose bitandatu bigize uwo muryango. Aho ni mu gihe abashikiranganje bavuze ko hasigaye umwanya muto kugira ngo bibe nk'igihugu kimwe ico bise mu Gifaransa Federation Politique. Iyo nayo ni intambwe igira gatatu ikurikira iyo ubu uwo muryango ugezemwo y'isoko rusangi. Abo bashikiranganje bagarutse no kubijanye no gufashanya n'indi miryango nk'Afurika yo hagati na Afurika y'Amajepfo. Bemeje ko ugufashanya kubwirizwa gushigwamo inguvu kuko EAC ito imbere itari kumwe n'iyindi miryango. Iyi ni imvo yo gukomeza ubwo bucuti nuko hari ibihugu bimwe bimwe biri muri iyo miryango ya Afurika. Hakiyongera ko rero nk'uko babivuze iyi ni imvo yo kurwaniriza hamwe ibyaha bitandukanye biri mu busuma, iterabwoba, ukunyuruza abantu canke urudandazwa rwabo hamwe n'ibiyayuramutwe. Bavuga ko iyo hageze urugamba nk'ubwo ugufatana mu nda ari ngombwa. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Claver iruhande isoko ihurira ko abantu b'ibihingo myinshi mu Rukecho mu ntara Ngozi hari ibiro vya zone amashuri amavuriro hamwe n'izindi nyubakwa rusangi uruja n'uruza rero muri ako gace rurabangamiwe n'imodoka zihaca ari nyinshi kandi amasanganya akaba nayo nyene ari menshi abanyagihugu mu Rukecho bavuga ko amasanganya ava hanini ku muvuduko w'imodoka n'inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze ari Ngozi mu Burundi.
Iruhande y'isoko ihurirako abantu b'imihingo myinshi mu Rukecho hari ibiro vya zone amashuri n'amavuriro hamwe n'izindi nyubakwa rusangi uruja n'uruza muri ako gace ntigoroherezwa n'imiduga ihaca ari myinshi amasanganya akaba menshi abanyagihugu bo mu Rukecho bavuga ko ayo masanganya aturuka hanini ku muvuduko
yego nganyene haravugwa amasanganya rimwe na rimwe aturuka kubera ibarabara tutagiramo amadodani hari aho bishika ugasanga ba ntibabonye imodoka kubera imodoka nayo ikiza yarunguye kisika ikubita umunyagihugu
turahabwa abanyeshuri benshi cyane abanyagihugu benshi cyane abavuye gusoma inzirakarengane ko umuvuduko w'izomodoka
yewe ndakunze kubona aho nyine hariho nk'umuganga hajya yaramugonze no munywe n'abanyuma n'umwana n'ubundi mu nyuma
ngo nje na manabanye babagonze sino kugonda bidondagura kandi bose bose urabizi n'ukuri ko
iruhande y'inyubako itegeka abashoferi kugabanya umuvuduko kuri iryo barabara harabuze n'ivyapa
no kuvuga ha mu Rukecho uhageze ivyapa fujirore yahashize gushikisa aha nta bikihaze imodoka zarabigonze twasaba rero yuko izo signalisation aya mapano yuko boyagarukana udufate nk'amashuri atanguye aha abanyeshuri wa travelers abaja kwiga hari hakeneye icapa hakujya kwingoza hajya ku ferene kabone hariho abapolisi bajabutse abanyeshuri protection civile
abanyagihugu ubwabo baremeza ko amasanganya ashobora kubaturuka ko amategeko agenga ibarabara n'umugani kuri benshi nk'uko babivuga
egome cyane abanyagihugu ntibaza amategeko y'ibarabara kuko baza bava mu caro iyo muzakabere iyo muzarugori ntibashobora kumenya ukuntu ibarabara rigenda dufate nanjye amahirigisi ziriko zirirukanga vrema nibintu by'iterasoni uzabumva nk'umuntu bamugonze akenshi abantu benshi ngaha barabagonga ugasanga niyo bagonze umuntu ntacakura vrema umuntu barahamba agatwaye kabazwiki
basaba ababijejwe gukora ibishoboka kugira umutekano mu ibarabara wubahirizwe kuri bose
dodamiri tuziro bose hoho abanyagihugu bashobora ku buryo bashobora kugenda buke buke cyane kubera umuvuduko w'imodoka ari wacugenda ari muto kubera nta muvuduko ushobora kuhaba abanyagihugu baza baraja ku barabara neza bava no mu isoko bavuye gusuma neza abanyeshuri bakaja ku barabara neza cyane ko banza kurindira imodoka nayo ikabanza gupoza kazija dodame nisho twari dukeneye mbere kuva imyaka twari twarabisabye ariko sinzi kajyo bizo kurikirana byo twasanga be bishobora no kujana no mu ngiro
barakwiye kuraba azi nk'abapolisi nk'ababiri nk'umwe hariya nk'ubundi ngaha bakaza berekana imiduka ziragenda buke bukigeze ngaha anye kugira tube twarinda ayo madoda
ikibazo cy'umutekano mu ibarabara kirabwa ahanini n'igipolisi kiwucungera buri munsi mu ntara ya Ngozi ico kibazo kirazwi mu gipolisi OPTD Edward Mukoko arongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi aremeza kwa amasanganya ari menshi cyane mu mabarabara yinjira mu ntara ya Ngozi avuye mu zindi ntara iyo ndongozi mu gipolisi ivuga ko ikibazo gihagaze ahanini ku mivuduko minini mu gihe atana vya vyuma bipima umuvuduko wakoreshejwe ku miduga bafise ikibazo cy'ivyapa n'ibindi bimenyetso bijana n'amategeko y'ibarabara nacyo nyene kirazwi mu gipolisi Ingozi komiseri Edward Mukoko avuga ko igipolisi gikorana n'abajejwe intwaro mu gutorera inyishu ivyo bibazo akamenyesha ko bamaze kuvugana muri iyo ntumbero Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Ubushikiranganji bw'ubunimyi n'ubworozi mu Rwanda bwaratanguje mu karere ka Rubavu uburyo bushasha bwo guha imfashanyo abarimyi n'aborozi bitabanje guca mu mabanki. Ni inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza mu Nyamagana.
Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi binyujije mu mishinga y'ibumbiye hamwe ya Leta y'u Rwanda SPIU iterwamo inkunga n'ikigega cy'abanki isi gishinzwe guteza imbere ubuhinzi IFADE yatangije uburyo bwo guha abahinzi borozi inkunga bidasabye kunyuzwa mu mabanki. Koperative cyangwa rwiyemezamirimo bazajya bahabwa inkunga bitewe n'umushinga bafite. Koperative ihabwe 50% by'agaciro k'uwo mushinga naho rwiyemezamirimo ahabwe 30%. Ni inkunga yari isanzwe itangwa binyuze mu mabanki ariko haza kugaragaramo ibibazo by'ingutu ari byo byatumye hiyambazwa ubundi buryo bushya. Claver Gasira bonomuhuza bikorwa w'iyi mishinga ibumbiye hamwe arasobanura uburyo bushye umushinga ugamije gufata neza umusaruro kuwongerera agaciro binyuze mu nganda no kugeza ku isoko ugiye gukora n'uko wari usanzwe ukora.
Byagaragaye rero ko abahinzi bacu borozi cyane cyane mu makoperative badafite ingwate, ugasanga yenda umuntu ku giti cye afitiye ariko birumbiye hamwe kubera ko nta mutungo rusange bahuriraho, ugasanga ingwate ntiboneka. Kino makoperative yacu cyane cyane mato, usanga n'imikorere n'amabanki itanayimenyereye, yaba mu gukora neza imishinga cyangwa kugira ngo banki bizere nk'abakiriya bamenyerewe, ugasanga ibi byose bibadindiza kugira ngo babashe kubona ya mafaranga pansi yabageneye. Byagiye bareba ibibazo aho habereye gusuzuma uko pansi yagenze igeze hagati, bigaragara ko bigomba guhinduka. Uburyo rero bushya ni ubwo kuba pansi ushobora gutera inkunga ku mushinga wose kuko nabwiye bitari munsi ya 50%. Nicyo tandukaniro kandi nyamwabonye ko babyishimiye kuko ari ibintu byabazitiraga cyane kugira ngo bagire kuri ayo mafaranga kandi abashe kubateza imbere.
Abahinzi borozi basabwe kwishyira hamwe kugira ngo babone inkunga itubutse kandi n'umusaruro wiyongere, ariko bamwe muri bo bagaragaje ko basanzwe babyifuza gusa bakazitirwa n'abafite amakusanyirizo bashaka kwikubira bagaheza abandi.
Abari basanzwe mu kusanyirizo ntabwo bemereraga abahinzi b'ibirayi kuja mu kusanyirizo, babonaga ko ikusanyirizo ari ibyabo kandi abahinzi b'ibirayi aribo babaha ibirayi. Babyangaga n'abakuriye amakusanyirizo kugira ngo batazasangira inyungu, mbese bakumva ko ikusanyirizo ari ibyabo bwite ni ukwikubira.
Amakusanyirizo cyane cyane y'ibirayi yakunze kuvugwamo ibibazo birimo kwigenera ibiciro baha abaturage, ariko aba bahinzi baravuga ko hari impinduka kandi nziza bagenda babona.
Mbere uko abaturage b'abahinzi b'ibirayi babonaga amafaranga y'ibirayi si kwemeza ubungubu, buri kuwa mbere haba inama mu karere ihuje imirenge ihinga ibirayi buri kuwa mbere, noneho hagashyirwaho ibiciro. Uwo munsi hakamanuka itangazo rikamanuka ku kusanyirizo, abaturage bakaza bakisomera bakamenya igiciro cyashyizweho, bityo amafaranga bashyizeho akaba ariyo akurikizwa. Uko biri ubungubu bidufitiye akamaro cyane.
Ubutegetsi busobanura ko abahinzi n'aborozi bose bari mu mbago z'ikusanyirizo bagomba kuribera abanyamuryango kugira ngo biborohere kubika umusaruro neza mu gihe utaragezwa ku isoko. Bwana Rukabu Benoit ni umuyobozi w'ishami ry'ishoramari n'umurimo mu karere ka Rubavu, mu magambo akayavuga ko abayobozi b'amakoperative n'abamakusanyirizo bazabuza abaturage ubwo burenganzira bazaba bashaka guhangana na leta kandi ko bitazabagwa neza.
Ntabwo leta yatuguze inyungu rusange kugira ngo tuzumve ubwitsi siko bimeze, ariko abadashaka gukora iyo nzira rero niyo leta iyo nzira leta yanyuzemo. Ubwo rero wowe udashaka kuyinyuramo uzaba ushaka guhangana na leta kuzabonana, kandi hari urugamba rutagira reka mbivuge, hari urugamba rutagira kajoriti nizi tabikora leta ye tabiduhanira n'imana izabiduhanira kuko nicyo duhindura.
Mu karere ka Rubavu harabarurwa amakoperative 30 y'abahinzi n'aborozi. Iyi mishinga ibumbiye hamwe ya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ikorera mu turere 11 mu gihugu, imaze imyaka igera kuri 3 kandi isigaje amezi 18 ngo ibirangiye. Iyi minisiteri ivuga ko igihombo gituruka ku musaruro upfa ubusa cyangwa utakara kuva mu isarura kugera ku isoko kimaze kugera kuri 5% kivuye kuri 15%. Inkunga ingana na 53% isigaye itarakoreshwa n'izafasha mu kubaka ubushobozi bw'amakoperative y'abahinzi n'aborozi kimwe n'abikorera no gushyigikira imishinga ihangana n'imihindagurikire y'ikirere binyuze mu gutanga amakuru yizewe yiteganya gihafasha abaturage gukumira igihombo baterwaga n'amakuru atari impamo. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika, ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung, ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi ry'Amerika ni yawe, radio yacu.
Uh,
Tubibutse inshuti mwese ko mwe kumubandanya kumviriza iradio hijwe y'America risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda unaho numwanya w'ikiganiro ntorerekazoza twateguriwe na studio Jambo.
Mina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza aliko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka ni nyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
Jerome Niyonzima ndagwikaze muri kino kiyago cha politike Ntorere Kazoza cha studio Ijambo gisamira na hano kwijwi rya Amerika. No munsi nkabangiye guha akanya mugenzanje Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu Honorable Sylvestre Bikorindagara Seruki Mugambwe Sanya Frodebu Honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye Mugambwe Radebu hamwe na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe PASEM aho baje kurabira hamwe intambwe Burundi buteye ko muri kino gihe mu bijyanye no gutsimbataza demokrasi. Terence Manirakiza ijambo ni rwawe.
Faustin Ndikumana mwarakoze icigwa uno munsi mwumugerageje kwihweza mubona aha mu Burundi byo babiranga intwaro rusange ariyo demokrasi bigaragara nibihe haracara kaze kuko niyo tuko turumviza amadiskuru y'abana bariya hariyo nabashaka kwigarukiza gutegura amatora gusa babona ko demokrasi iteguye amatora biheze demokrasi yavuga amatora gusa ibindi ugasanga arabibangiriye nabandi nabusanga navuga amatora usanga nabo nyene hari ukuntu ko kwihuta cyane mukira amatora kugira ari byo bashikira bishikira ugasanga na opposition ibintu bya kwezo opposition ugasanga harana nabo nyene usanga hari ugushobora kuba hariho mu kwenza karindi mene njo vuga rero yuko ku ruhandwa rwo gose haracari cyo guhindura ingendo naho bimwe tubifise mu mategeko abyemera mugabo nabyo bikeneye gukosorwa mu mategeko
gushyirwa mu
ngiro mugabo mu ngendo naho kabisa haracari uruhara ni kugira intwaro rusangi yumvwe neza n'abarundi n'abakteri politika ikora aba kutegetse no muri opozisi urabona yuko hakira kantu gahari
tuva tugaruka ko
kumbure ukabona baragahaze mugabo ukwitwa yuko nk'imigambi hari mu ndoro imigambi irahari amatora mu Burundi araba opozisi mu Burundi ashobora kuvuga ngo ati cyindi mugambo dahari utari muri utari ku butegetsi bya ivyo amaigate do droit de chance biranditse amategeko amwamwe separation de pouvoir amategeko amwe baravuga ko kuko bihari naho hariho amategeko yo gukosora davantage urumva ibyo ari vérité publique navyo bakomatiko babihari mugabo bumva ko hari inzizi mwizi ngavuga ngo ntishobora gushikira abanywanyi bacu abantu barafungwa baragira gute urumva nibintu tuvuga tuti nukuraba aho gahari ngene umuntu yo gateza imbere ayo naho ari bizamvu bya spécialité de pouvoir civil pouvoir militaire usanga ahantu ugasanga abapolisi nkari kuba rubanki inzego zimwe zimwe iziza abaprokira parke canke n'ibyo ugasanga hari akoresha igikenye kizari ni n'ubusirikare ugasanga nako barumva yuko demokrasi abantu bari hejo rero ni ibintu byihinduye guhindura ingendo separation y'ubutandukanye ubutegetsi hoho nabo narashagoranye hari abantu bashikisha gukoresha ubutunga nabo muri executive hariho aba muri executive badashobora ku kumva ko inama nshinga amateka ibwirizwa kubakontrola kugira ikontrola ibikorwa byabo ishobora urumva mu ngendo haracariho ako gukosora
reka kumbure turaza kugaruka ko tuze kuranka kumbure naho dufatira gaya turabe ico kugwa reka mpe ijambo honorable Bikorindagara muravira mbwe muri sahanya Frodebu no munsi ntambwe tugeze ko muri ibi umuhinga yaje kutubwira direkana ahari ntwa rusangi mubona mu Burundi no munsi tugeze twizije hehe
murakoze umushinga ntari foste ivyo yashikirije ubwa mbere yavuze ivyerekana intwaro rusangi kwimeze kuko ariko bimeze mu Burundi yavuze ati biranditse ivyo nibyo nanjye ndamushigiki ibi byose yavuze nkuko imigambo itezwa kuba myinshi hanyuma ko hatezwa kuba liberté publique no kuvuga kwisanzura mu byo kushikiriza ntuze ibyo wiyumvira kuvuga ibi bya règle de la majorité abarushije abandi batware mugabo batwarire bose ibyo biranditse na cyane cyane mu masezerano y'Arusha no mu ibwirizwa shingiro ukemeza ko opposition ibaho aho mu bisanzwe tweza kuba gutyo ibyo yavuze byose ndabyumva mugabo mu nyuma niho yagiye kuvuga ati haracyari ibintu byo gukosora urumva aho ni aho tugeze rero naho ngomba shike ibi byose yavuze ndabyemera niko byategerezwa kumera ariko siko bimetse n'ibyo kuvuga ati intwaro rusange yerekanwa n'imigambwe myinshi none bimigambwe myinshi iri hehe ko mbona niyi hari yitwa kwaringwiza murongo gusa myinshi iri mu kwaha k'ubutegetsi iyi hari nayo yitwa ko ari ya opposition ntihabwa ahivugiye irabutswe iraburabutswe
ndaburabuzwa gute kumbure
kuzwa gute ni byama byumvikana mu maradi urambatse urumviriza ho baza baravuga ati banaka babujijwe inama basanze ari batatu baca urabafata ngo bari mu nama kandi akazi k'imigambo ari ryo kwigisha kugira inama urumva ibyo byose kuburabuzwa abantu bafungwa ngo bari muri FNL cyahe bari muri MSD cyahe muri Frodebu ibyo mama mwabyumvise ikindi nacyo novuga yuko ata migambwe myinshi iriho nuko umugambwe uri ku butegetsi uragira uburyo bwose kuburyo umuntu atari kumwe nabwo bamuburabutsa batamuburabuke bakamukwegera iwabo bamuhaye novuga ni nka za gasopa mu byerekeye by'akazi guhabwa akazi cyane kugumaho wari uri mu kazi cyane kuduzwa ipete wari kuba direkite bagafama hashyira uwari ufite amashuri make mugo kugira bakubwira ati wewe cyane bakaguha mitasyo kugira uvane n'umugore wawe n'abantu uze gukorera ku rukacu usanga utegeje kwinjira muri uwo mugambwe mugabo atari uko wumva mugabo kugira ushobore kubaho no kubeshaho umuryango urumva nta migambwe ibikiri hari
n'ubu no kukumbure guserukira iyi mugambwe mu biganiro byo ku maradiyo byerekana ko umugambwe ubuhari naho uvuga uti agahaze naho kubakacyane
ndakubwiye mu maradiyo yahe ko asigaye iyo sanganiro gusa naho nyine sinzi ko musohora byose bavyagiye ariko ubaba yizi cya abazi iradiyo iri shika hose cyane ni iradiyo y'igihugu ntayihari kera bumviriza iradiyo yitwa RPA gose barayumviriza ubu ntayihari ariwe n'izindi uzizahavuye urumva ntari hagahaze tuvuze tugiye muri ibi bya liberté publique naho nyine nakubwiye liberté publique biri muri ibyo by'uburenganzira bwo kujya hamwe mugakorana cyahamu gaserura icyumviro cyawe manifestation publique kandi manifestation so aba nuko ubutegetsi buca bubyita ngo numugumuko ya nukwerekana ari umunezero cyangwa umubabaro kubiriko biraba cyangwa bigira bibi uri kurerekana kandi hajya birafasha ubutegetsi nuko batabizi mugo ugasanga biraburabuzwa bacagira ngo yamwe ntibishoboka kugira amanama cyano bahakaruro kamwe nk'ibyo by'inama warasabye inama twogira kuri Romeridie twari kubambe Hotel Source Dinir twari kwigira itariki 2022 turandika makete barateba kutwishura aratubwira ngo makete yarazimiye baza kutwishura hasigaye iminsi tutagishobora no gutanga ubutumire ku bantu babanyacyubahiro tubishyira 2029 twagiye kwigira tutara uwo mwanya usigaye uri muto cyane nk'ibyo n'ibintu cyangwa ugasanga bace bavuga ngo isare yarafashwe hariho utwitwazo twinshi bagiye cyangwa hajya dutora abantu tubemeza ngo barongore ibi bisata n'ibindi by'igihugu tube byemezwa n'inama nshingamateka nkenguzamateka ugasanga
none ubundi umushinga amateka yateza kuba ashimira ibyumviro by'umugambwe cyangwa ibyumviro by'ubwiye
by'umugambwe iyo bitumbereye mugabo arinda gutora kurikije uko abyumva ku mutima mu bisanzwe umugambwe we yumvishe ibyo birakunda mugabo ngo guhe ako karuka maramazi ico gihe batora umuntu yari yabaye cegera cyambere cy'umukuru w'igihugu yitwa Busokoza Bernard mu gitondo baramwanze nka bose ku mugoroba bamwemera bose ibyo ubisigura gute we ntumba ko ari intwaro y'intuze y'igikene donke ntibakiri n'amashinga mateka
abagize umwana umwazi batano basangira nawe wanze umubanyi wawe
reka duhe ijambo muri kano kanya Honorable Jean de Dieu Mutabazi mugira muti mugambi wanyu intambwe tugeze ku nzira ya demokarasi
icambere nagira ngo tubare twumvikane nuko turiko turitegereza iyo tuvuye niyo tuja kuvyerekeye intambwe tuko turatera demokarasi niduhere 93 nivyo Honorable bikwendaga avuze ati rega imigambwe myinshi uguhiganwa n'ibindi twabitanguye 61 nimwibagire yuko hageze ibya independence hariho abarundi batari bashigikiye yuko tworonka independence ubwo nyine nokuvuga dutereza amashu nitugarukire kuri ijya myaka 24 wavuga 93 duhere kuri imyaka 55 niho twovuga tuti inzira
ya demokarasi
twagiye turatsitara aha twagiye turatsitara aha reka turabe ingene tutosura kandi gutsitara turabe iyi myaka 55 iyo tuvuye turabye iyo tuvuye kuri iyi myaka 55 hari ikintu bita stability urabona ibi bihugu twovuga yuko byadutanze kwinjira mu ntwaro za demokarasi baraje mu matora muga ntibajyana inzara igihugu kiguma gitekanye barareka ntuze kutumvikana mugabo igihugu kikaguma gitekanye n'ukuvuga stability aricyo bituma rero uriko urubaka demokarasi nka twebwe turi imboneza utegereza kuvuga ati turaje mu matora mugabo igihugu kigume gitekanye nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 93 nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 31 nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 65 kugira ngo uronke ibintu byose ubukeneye gataya kadina muntu igihugu kigume gitekanye iyo migambwe myinshi uyigumane niyo liberté d'opinion byose ubironka neza igihugu gitekanye nyagire umuntu aca yidohora utsinze ntibatsindeho n'utsinzwe ntibatsindeho burya rero izo bibiri tubiteranije ni uturonka igihugu gitekanye
urakoze Terence murakoze nabo batumire mwari kumwe muganira ibya demokarasi mu Burundi barakoze nabo bariko baradutega yomi Jerome Niyonzima ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu nawe gutaha
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
cyati mwese mu kundi radio ijwi rya Amerika bigana twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye Engineer Justin yadufashe mu hinga bw'izuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe cyati mwese mwaduteza amatwi kandi turabateye akamu mubandanye kumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika mbere rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.